Iri ni Ijwi rya Amerika. Mwaramutse neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3.
Nkurikije uko numvise magambo ya ministre w'ingabo w'Ubufaransa, nyeka ko bizagorana, ahubwo bishobora gutuma ibihugu byombi byakongera gucana umubano.
Uyu ni umunyamategeko Innocent Twagiramungu kuri bariya Abafaransa u Rwanda ruteganya kujyana mu manza kubera ko rubakekaho uruhare muri genocide. Ni mukanya mu makuru yo mu karere k'Ibiyaga Bigari. Ariko rero amakuru turayahera kuyo hirya no hino nk'uko mwayateguriwe kandi mwayagezwaho na Rosine Munezero.
Urakoze Thomas, mwaramutse mwese abateze amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi, abaserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bagabishije kuri uyu wa gatatu ukuntu reka zishobora kwaduka muri Sudani y'ubumanuko. Ivyo byatangajwe n'userukira Amerika mu nama ijejwe hagati y'akazina muntu muri ONU, Kate Harper. Userukira Sudani y'ubumanuko muri ONU aramirira kure ivyo birego. Kuol Alor Kuol Arop yatangarije mu kinyamakuru Associated Press ko ata mugambi na muto kandi ko ata mugwi n'umwe ugamije gukora ibitero mwe n'ivyo. Ikinyamakuru Associated Press kimegimenyesha ko mu ntango ziyindwi leta yimye uburenganzira umugwi warujejwe gukora amatohoza bwo gushika mu ntara ya Equateur du Centre. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaba yaragabishije kugarira imihora Sudani y'ubumanuko kubijyanye n'ibigwanisho byinjira mu gihugu, ya Mario Ngingo ikabitemewe na bose mu nama ya ONU. Donald Trump aheruka gutogwa mu kibanza cy'umukuru w'igihugu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amenyesha ko akuye akarenge mu byo yahora akora akorera hirya no hino mu ntumbero yo kwitandukanya n'imirimo yo kuyobora igihugu azotangura ku mugaragaro kuva itariki ya 20 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka buca utangura. Ivyo Trump yabitangarije ku rubuga rwa Twitter kuri uyu wa gatatu, aho yatangaje ko ahagaritse kuyobora ubutunzi bwiwe buri mu mahoteli, mu bibuga by'inkino za golf, unyubakwa zo kuruhukiramwo izisanzwe zirangurirwamo imirimo itandukanye hamwe n'ibifungurwa bisanzwe byitirwa izina ryiwe. Ubwo rudandazwa rukaba ruharugwa mu mamiliyaridi y'amadolari kandi rurangurirwa muri Amerika no mu bihugu byo hanze ya Amerika bishika kuri 18. Ntategeko ribuza Donald Trump kwikura urudandazwa rwiwe. Yamara Trump amenyesha ko atifuza ko haba kutumvikana hagati y'amatungo yiwe n'ivyo azorangura nk'umukuru w'igihugu. Amenyesha kandi ko igikorwa cyo kuyobora igihugu kiri n'agaciro kanini kurusha ibindi. Kuri wa gatatu, abagize inama ya ONU ijejwe umutekano batoye atawuvuyemwo itegeko risaba kubandanya ibihano by'ubutunzi ku gihugu cya Korea ya Ruguru bivuye ku gikorwa yakoze cyo gupima ibigwanisho by'ubumara. Ibihano Korea ya Ruguru yafatiwe bikaba ari bijyanye n'iby'ubutunzi busanzwe bugifasha gukora za misile balistike. Ibishobora kuba bifise agaciro kama miliyoni arenga 180 y'amadolari ku mwaka Korea y'uburaruko izoba ihombye. Iryo tegeko rigabanya kandi ku bice bishika kuri 60% urudandaza rw'ibizutu Korea ya Ruguru yahora idandariza makungu. Abahinga bakavuga ko urwo rudandazwa rungana n'imiliyoni 700 z'amadolari ku mwaka. Inama y'umutekano ya ONU imenyesha ko ivyo bihano bitagana n'abanyagihugu ba Korea ya Ruguru basanzwe bari mu ngorane zitandukanye. Mwomenya kandi ko umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon yari yitabiye ayo matora ibidakunze kuboneka. Ban Ki-moon yahoze ari umushikiranganji ajejwe imigenderanire muri Korea ya Ruguru. Bivugwa ko inyuma y'ikiringo ciwe nk'umunyamabanga mukuru wa ONU ikiringo ategekanya guheza itariki ya 31 y'uku kwezi kwa 12 ashobora kujya kwitoza nk'umukuru w'igihugu aho muri Korea ya Ruguru. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryatangaje kuri uyu w'Imana ko intambara iri mu gihugu cya Afghanistan yatumye abantu barenga ku 5,500 batizabo bakaja mu makambi y'impunzi asanzwe ari mu gihugu hagati muri uyu mwaka w'2016 ONU imenyesha ko ico gitigiri kitari bwaboneke iruhande y'ico gitigiri cy'abatayizabo ONU ivuga kandi ko itewe amakenga n'impunzi zitagira ibyangombwa zirenga 5,600 zahungiye muri Afghanistan uyu mwaka zivuye muri Pakistan muri iyi myaka 5 abarenga umuriyoni baratayizabo aho muri Afghanistan ibituma hashobora kwaduka ingorane zitandukanye nk'uko bitangazwa n'ibiro mpuzamakungu bijejwe gutanga ifashanyo OCHA abenshi mu batizabo bahitamwo igufata inzira z'ibisagara bikuru aho bashobora kurondera ubutunzi nako aho bashobora kurondera ubuzi bakanaronswa ubuvuzi n'amashure ishyirahamwe OCHA rimenyesha ko rifise ingorane zikomeye zo gufasha abo banyagihugu mu bukene bubugarije Abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamenyesha ko bahamagaye katari gake abasirikare b'u Rusiya ku bitero by'indege za Amerika mu gihugu cya Siriya kuva mu kwezi kw'icyenda igihe Amerika ikoreye ibitero ku basirikare ba Siriya hafi y'igisagara cya Deir ez-Zor. Umusirikare atashimye kwivuga izina ari mu rwego rwo hejuru mu gisirikare cya Amerika gisanzwe kiriko kiragwanya Leta ya Kiisilamu mu bihugu by'Abarabu yatangaje ko abasirikare ba Amerika bahamagaye abo mu Rusiya bakoresheje umurongo wa telefoni ujejwe gukinga impanuka zo mu kirere hagati y'ibyo bisirikare uko ari byompi ku ruhande rw'u Rusiya bamenyesha ko igisirikare cyabo arico casohoye ubwa mbere itangazo imbere y'itariki ya 17 z'ukwezi kw'icyenda itariki yabereye ku ico gitero igisirikare cy'u Rusiya kivuga ko cagabishije ko kiza gukora ibitero hafi y'ico gisagara cha Deir ez-Zor Igisirikare cha Amerika ari naco kijejwe kuyobora imigwi y'abagwanya leta ya Kiisilamu kimenyesha ko kigerageza uburyo bwose bwo guhanahana makuru.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com ayo rero yari amakuru yo hirya no hino noneho amakuru yo mu biyaga bigari. Mu Burundi mu gisagara cya Rumonge abantu bigabije ingo z'abandi bagenda bashyiraho ibimenyetso by'imisaraba abahohotewe barerega igipolisi ko gidashyira umwete muri anketi Fidelite ishatse araduhiye inkuru
Ayo mazu yagiye ku misaraba ari mu kayati ya Mugomere na Birimba umwe muri bene ayo mazu twaganiriye ubwo barabatekeye akabazo cyane cyane nuko bashize ibimenyetso by'umusaraba ku mazu yabo batarashengezwa uyu numwe muri bo
twebwe turazi ku inkozi z'ikibizamaho umugani w'abandi mugabo rero n'abamama bakamaho n'abarongo y'abandi bakamaho kuko nico bagiye guhajya uburongozi nico cyonye n'umuntu abazi ko bubereyeho naho ugira iki ko babaza ubuze tujye byose nditura ku barongo nditura ku baserukira leta bakamfashe ico kintu babo bantu bakagira imisaraba bakakamizwe n'ingoma hanyuma wanashaka nk'ubu nkamwe ngo mutubaje nuko nimwebwe muserutse bobo nta nuwigeza aza ngo atubaze ati mbega ibi misaraba ko yaje mukabona mikango iri ku mazu yanyu none mubibona gute tubarimisha gute n'ubu umutima nturi hamwe
kuba abantu batarashengezwa biva gushaka guke ko bajeje kubakurikirana
nuvuga ko umubyeyi ari mu rugo twe tubona ko umuntu arongoye niwe abazwa byose mu gihe ataduhaye inyishyu tuvuga tuti arabizi kugarantsinda nkubu hariho abantu bitimbonera kure barara baratembere hariho n'igipolisi kirakiratembere bitwumva ari nyene abantu botembera ko mu ruho niho bakava gukara kagwi mugabo hakaba ta muntu ako kagwi avuga ati naka nakabonye ngo bagashengize nico gituma twibaza kuti ari bya politiki kumbura utavu uri mu mugambo uri ku butegetsi bakavuga ati kumbure tuzobakora ikibi kuko nta ciza kirimo
Haraheze ndwiza babaza ibiri imenyeso by'umusaraba bishyize ku mazu amwamwe ari mu gisagara cha Rumonge uyu numwe mu babonye ibyo bimenyetso
kwibarabara riva ku isoko n'iriva ku bitaro riri muri quartier Birimba ukacuduga uja ku mugomere nk'uje ubuyengero barabishyizeho ku mazu menshi cyane bon ararenga 20 kuko bavanye kwibarabara ry'umunani barakata cyo mu giswahili baca baraduga baza barashira ku mazu cyane cyane amazu y'abantu batari mu bwambo uri ku butegetsi hanyuma cyane cyane y'ubwoko bw'abatutsi
mu makaritsi ya Birimba na Mugomere twagenzuye utwo duce turimwo imisaraba ku mazu hari aho twabonye iyo misaraba ari naho tukabona ibisigaye byayo kubera ko yaciye hanagugwa bamwe muri abo babihanaguye batubwiye ko byabateye ubwoba baca bashaka guhuvya abo kwisungira imenyetso baje kubagira nabi ivyo imenyetso byashizweho hakoreshejwe amakara ahari ingo zizitiye biri ku mpome dizo nzitiro nayo atari nzitiro ivyo imenyetso ubisanga ku mpome z'inzu iyo misaraba iraboneka uri ku metero ziri hagati ya 5 na 10 utarashika ku mpome iriko Urongo igipolisi mu ntara ya Rumonge OPC 1 Donatien Manirakiza yabwiye ijwi ry'Amerika ko hamaze gufatwa umuntu umwe kandi ko matohoza kibandanya kugira ngo abo bafatikanije mu gushira ibimenyetso by'imisaraba ku mazu y'abantu bafatwe kongere hamenyekane n'uwabatumye nayo kubijanye nuko ibyo bimenyetso byashizwe ku ngozi batavuga rumwe n'ubutegetsi musenyeri wa komine Rumonge arabihakana Celestin Itanga yabwiye mu kinyamakuru iwacu Kwizo bimenyetso by'umusaraba byashizwe no ku mazu yari umugambwe ruko butegetsi CNDD-FDD yamara muturera amazu yashize kwimenyetso by'umusaraba naramwe twabonye inzu y'umunywanyi w'umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD icafye ko umusaraba mu gisagara ca Rumonge Fidelite yashatse ijwi rya Amerika
Iwanyu mu ntara Hanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ejo bundi kwa kabiri leta y'u Rwanda yatangaje ko igiye gukora iperereza mu rwego rw'ubucamanza kuri bamwe mu bategetsi b'abafaransa ikekaho uruhare muri genocide. Mu kiganiro cyihariye yagiranye n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Kigali Eric Bagiruwubusa Richard Muhumuza umushinjacyaha wa Repubulika y'u Rwanda avuga ko hashize nk'ibyumweru bibiri ubutabera bw'u Rwanda bwandikiye ubutegetsi bw'u Faransa busaba gukora iryo perereza ku butaka bw'u Faransa ariko u Rwanda ntirurabona igisubizo dutege amatwi iki kiganiro
muravuga ko mugiye gukorana n'abantu n'ubundi mwari musanzwe mukorana bari mu Bufaransa mu rwego rw'ubutabera tuvuze ubutegetsi bwite bwa leta mu Bufaransa mwabonye babyumva bate
ntabwo baradusubiza ntabwo nakugira ngo barabyumva bate batari badusubiza hashize igihe gito tubibasabye ntabwo harashira igihe kirekire turacyategereje réponse yabo
hashize nk'igihe kingana iki
nk'ibyumweru nka bibiri niba nibuka neza nk'ibyumweru nka bibiri cyangwa ikimo n'igice
ubwabo ba Faransa ni bangahe mu mubare se mwatubwira n'amazina bibaye bishoboka
dukurikije information dufite ku maperereza twakoze kuva ubu kugeza ubu ngubu baragira ku bantu 20 ariko ku iperereza rya ryongera birashoboka yuko hashobora kuziyongera ni process ikomeza ibijyanye n'amazina byo ntabwo na mbikubwira none ahangaho ko nyine urabyumva yuko iperereza dukora iperereza biri mu kiri mu ibanga ariko igihe nikigera tugasanga hari uburyo bufatika ku byo twaganiriye tugeze igihe cyo gutanga ibirego bizashyirwa ku mugaragaro
nkurikije uburyo imibanire y'ibihugu byombi u Rwanda n'u Faransa umuntu avuze ko itagenze neza muri imyaka 20 ntabwo yababeshye cyangwa se saga 20 ntabwo mwa mufite impungenge ko hashobora kuzabamo imbogamizi
ukwiye gutandukanya politike n'ibijyanye n'ubutabera nibyo kuko wenda nk'uko bivuga bishobora kuba hari imbogamizi zagiye ziza mu bijyanye n'imibanire y'ibihugu ariko ntabwo bitubuza twebwe gukora akazi kacu kajyanye n'ubutabera kajyanye n'iperereza kuko aho tuvugira ahangaha ubufaransa mu nzego z'ubutabera abantu bamaze kuza hano ari benshi cyane inshuro nyinshi kandi bazaga n'uwo mubano uvuga utarumeze neza ariko bimeze ntekereza rero kwinjira bitakwiye kuba imbogamizi kuko ibyo tubasaba uyu munsi nabo barabidusabye kenshi kandi turabibemerera
mugiye gukora iperereza mu gihe umucamanza w'u Faransa na Taripo yavuze ko agiye kongera gufungura dosiye nawe iri mu ruhande rw'ubutabera avuga ko agomba kureba iperereza gakora iperereza akamenya uwaba warahanuye indege wahoze ari perezida Juvenal Habyarimana kandi ubutegetsi bw'u Rwanda bukimara kumenya ko iperereza giye kongera gusubukurwa uburyo babyakiriye wenda nk'umukuru w'igihugu byagaragaje ko ari ibintu bishobora kongera kuzamura gatotse mu mibanire y'ibihugu byombi Rwanda no mu Faransa. Ni politika ariko noneho byose biri mu murongo w'ubutabera.
Itanga twashyize hanze rishingiye ku iperereza tumaze iminsi dukora n'ibinyo byuvuga bitari byanaba. Wenda nurushaka kuzabyita impurirane, ariko ibi byacu twakoze byari bisanzwe biri mu murongo w'ibyo dukora mu nzira z'iperereza, gushakisha ibimenyetso, kuganira n'abantu, kubabaza. Ushatse rero wenda uzabyita impurirane, ariko ntabwo ari ukubera yuko umucamanza wo mu Faransa hari ibyo yavuze byatumye twebwe twongera gushaka kongera gukora. Ntabwo twayatangiye ari uko umucamanza yavuze ibyo yavuze. Ni ibintu byari bisanzwe kubera yuko tumaze iminsi myinshi dukora amadosiye ku Banyarwanda bagize uruhare muri Jenoside, baba abari mu Rwanda, baba abari hanze y'igihugu. Haranageze rero ko n'abanyamahanga bashobora kuba baragizemo uruhare nabo babiryozwa. Uko dukora iperereza hagenda haboneka amakuru. Ayo makuru rero kugira ngo tuyabyazemo ibimenyetso, kugira ngo tuyabyazemo dosiye, nuko tuganira n'abaregwa n'abakekwaho, tukumva uruhande rwabo kugira ngo tubashe gukomeza muri iyo nzira yo gukora dosiye, cyangwa se nidusanga nta bidafatika tube twabyihorera tugere ku mwanzuro.
Bwana Richard Muhumuza, umushinjacyaha wa Repubulika, turabashimiye ku kiganiro muhaye Radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze namwe.
Umunyamategeko Maître Innocent Twagiramungu asanga bizagora u Rwanda gucira urubanza Abafaransa, cyane cyane ko Minisiteri y'Ingabo y'u Bufaransa yarangije gutangaza ko batazabyemera. Ni ikiganiro yagiranye na mugenzi wacu Edi Rwema.
Nkurikije uko numvise amagambo ya Minisitiri w'Ingabo w'u Faransa, nyeka ko bizagorana, ahubwo bishobora gutuma ibihugu byombi byakongera gucana umubano muzi ko kuva Abafaransa batangiriye izino za nyeti kuri ihanurwa ry'indege Habyarimana na Ntaryamira, u Rwanda rwigize gucana umubano n'u Faransa, haza kongera kuza gahenge aho Sarkozy yagiriyeho mu by'ukuri asa nk'ushaka kugira ngo izo nyeti ziteshe agaciro agambiriye inyungu umuntu atamenya. Bizagwana kubera ko nta masezerano ibyo bita entre de judiciaire u Rwanda rwasinye n'Abafaransa ku byerekeye iyo entre de judiciaire. Ku bigo rero umushinjacyaha mukuru w'u Rwanda mu byandikiye umushinjacyaha mukuru w'Ubufaransa amusaba ko yabimufashamo, bishobora kuzagorana. Nabonye bitwaza ibintu bibiri, icyo bita courtoisie internationale n'ikindi bagendera bavuga bati namwe tugize kubareka muza mu Rwanda kugira abantu mwakumva nk'abatanga buhamya, ni cyane cyane amadosiye y'abantu bakurikiranwa mu Faransa ku cyaha cya Jenoside. Hari imanza zimwe mu Faransa bwakoze iminsi ishize n'izindi ziri zikirimo, ku buryo bavuga bati ubwo namwe twabaretse mukaza kugira ibyo mutohoza hano mu Rwanda amadosiye nk'ayo, natwe mwagumyekutureka tukaza muri byo ngibyo tubasaba. Nkurikije aya magambo akarishye ya Minisitiri w'Ingabo wavuze ati ntabwo ibyo bintu dushobora kubyihanganira na gato, bizagorana kugira ngo bibashe kugerwaho, ahubwo bizatuma ibihugu byongera kuba byacana umubano cyangwa se hafatwa izindi ngamba zikomeye bitewe n'inyungu z'ibihugu bitewe n'ingufu zabyo.
Ese bwana Innocent Twagiramungu, nk'umunyamategeko mukurikije amategeko mpuzamahanga mpanabyaha, ese birashoboka ko ubushinjacyaha bw'u Rwanda buramutse butangaje ko bufite ibimenyetso simusiga byatuma batangiza imanza, abo bantu bashobora kuburanishwa badahari, bimwe bita kuburanisha in absentia?
Birashoboka kuba izi manza nk'izo ngizo zaba, ariko ikibazo ni ukumenya icyo byakumarira, cyane cyane ko igihugu cyaba cyanze ko abantu bacyo bitabira imanza cyangwa se babazwa muri anketi runaka. Birumvikana ko kidashobora no kwemera ko cyaba gushyikiriza ngo babe bakora igihano wabavanye muri izo mu manza nk'izo ngizo, cyane cyane badahari. Ni ukureba wenda ni babikora bakavuga ati navuga mu gifaransa ikintu symbolique, sinzi inyungu za politiki babikuramo. Ntabwo uwayibagiramo inama yabashaka kubaroha.
Maître Innocent Twagiramungu, tuvuganye uri Buruseli mu gihugu cy'Ububiligi, turagushimiye cyane akanyu ha Radio Ijwi rya Amerika.
Ndagushimiye di.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Leta y'u Rwanda imaze gutangiza uburyo bushya bwo gufasha abaturage bakennye. Ni gahunda yiswe mu rurimi rw'Icyongereza Minimum Package, igamije guhuriza hamwe ubufasha bugakomatanywa noneho bukagenerwa umukene kugira ngo yikure muri ubwo bukene vuba vuba. Asumite Kaboyi yaduteguriye inkuru.
Ku ikubitiri gahunda yatangirijwe mu murenge umwe muri buri karere ku izina ry'Icyongereza Minimum Package, bisobanura imfashanyo ikomatanyije. Iyi gahunda yatangijwe na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, itangizwa hafashwe umurenge umwe muri buri karere. Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Francis Kaboneka yaraye abisobanuriye Inteko Ishinga Amategeko kuri uyu wa kabiri mu kiganiro cyamuhuje n'abagize Inteko Ishinga Amategeko, hagamijwe kureba uko abaturage bakwikura mu bukene.
Fata urugero, iyo ufashe umuntu wa DS uramuhiriye ngoboka, ariko ugasanga nuyimuha nta kindi umwunganiye ashobora kuzahera aho ngaho, ntapfuye ntakize ari kuri seru. Iyi gahunda ya Minimum Package rero ikivuze, uramuha DS umwongera itungo cyangwa amatungo abiri muyamuhurizeho, noneho bimufashe kwihuta kuva mu bukene. Ibi biraza byiyongera ku byakorwaga, ariko turushaho kurora uko twabinoza bikanihuta. Gukomatanya gahunda zose zigahurira ku muntu umwe ufite ubukene koko bugaragara, kugira ngo ashobore kwihuta ave mu bukene.
Izi gahunda zije nyuma yaho bimaze kugaragarira ko bamwe mu baturage bagiye bafashirizwa muri gahunda zinyuranye, nk'abahawe inka muri gahunda ya Girinka, abahawe imirimo bahemberwa muri gahunda z'ubudehe, bakomeje kugarizwa n'ubukene. Abaturage na mu murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali bari muri gahunda ya VUP.
Nk'uyu munsi ni kuwa gatatu, nibwo nakabonye
ndende cy'atanu cyangwa bibiri, ubwo nkuramo nka 500 nkabura ikabumba nkasore madodo bakari
wanjye mu rugo. Ndagenda niba ngize amahirwe nkabona icyo gihumbi nkagihahisha. Ubu ibyo bihumbi bibiri byantungaga ku manywa na nimugoroba, ibyo byavuyemo ipura y'igihe kimwe ku munsi.
Ubushakashatsi bwa kane bwakozwe ku mibereho y'ingo busohoka mu mwaka wa 2014 bugaragaza ko Abanyarwanda 39 n'igice kimwe ku ijana baba mu bukene, naho bangana 16 ku ijana n'ibice bine bakennye bikabije. Iyi mibare ishimangirwa na raporo yasohowe na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu mu ntangiriro z'uyu mwaka ku bijyanye n'ibyiciro bishya by'ubudehe. Iyi Minisiteri ikagaragaza ko Abanyarwanda 16 ku ijana, ni ukuvuga hafi miliyoni imwe n'igice, bari mu cyiciro cya mbere cy'abakene. Nubwo hashyizweho gahunda nyinshi zigamije gukura abaturage mu bukene, abadepite basobanura ko izi gahunda zidacungwa neza ku buryo zipfa ubusa kandi ziba zatanzwe amafaranga menshi. Depite Gatabazi Jean Marie Vianney:
Inka irava mu mahanga igomba gutanga litiro 40, yagera mu Rwanda igatanga litiro 5. Ariko ikibazo ni uko izo nka zirahari ariko umukamo zitanga ntabwo ujyanye n'uko zakagombye kuba zitanga. Umva rero, hakwiriye kubaho ikintu nakwita nka revolution. Inka zimaze gutangwa ari nyinshi, ariko urabona umuntu ufite inka arakena, kandi inka yagombye kuba yamukijije. Ababishinzwe abatekinisi, abagoronome n'abaveterineri bakwiye kuba bagenzurwa bakaba evaluated hakurikijwe umusaruro abaturage baba babonye.
Igerageza ry'iyi gahunda ryatangiriye mu mirenge 30, harebwa abantu bafashwa bongererwa inkunga, basinyana amasezerano na Leta, hakajyaho n'abajyanama babakurikirana kugira ngo kuko barebe uburyo bazamuka. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Uruhagarara.
Urahumiwe! Mbega mana yanjye, ibi bintu tuzobikura gatwe imbere.
Ukwikekana.
Ehe mwishwanje tugasamara baradufye ta twese.
Banirumve ko.
Unje kwiswa mu bitanda. Ishwi data wanje ntibizohava bimpitana. Ishwi da.
Abuba ukaguhagararira ineza.
Twaze biraturaba. Eh. Tureke ibintu byangare tubone. Jongira nisinye.
Abandi bahise mu rukundo.
Shiri wanje. Urukundo ngukunda ruruta byose. Ibyo ukuri umusereko nanje nka umurengero. Mafu.
Niki kina muri kirukuri kwijwi rya Amerika. Imisi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba.
Umviriza biyage nabandi.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Shuti zacu ubu none Ijwi rya Amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Cegeranyo gishasha cakozwe n'umugwi w'abahinga bigenga baremeza ko leta ya prezida wa Syria Assad yagize igitero ca gatatu c'ibigwanishuro ho nyanganda byicisha ivyuka bibi ku banyagihugu biwe. Mu cegeranyo casohotse mu kwezi kwa 10 uyu mwaka w'2016 ishiramwe riharanira iziririzwa ry'ibigwanisho byicisha ivyuka kumwe n'ishiramwe mpuzamakungu ONU vyarakoranye mu mugwi bise Joint Investigative Mechanism JIM batangaza ko gisirikare cya Syria cyakoresheje ibigwanisho birimo imiti ya chlorine mu karere ka Menas mu mwaka w'2015. Icyo cegeranyo gishasha cyasohotse gikurikiye cyasohotse mu kwezi kwa munani umwaka w'2016 aho uwo mugwi wa JIM watangaje ko igisirikare cya Syria cyakoresheje za kajugujugu zigira ibitero byo mu kirere zikoresheje ivyuka vy'imiti ya chlorine mu banyagihugu bo mu gace ka Sarmin mu mwaka w'2015 bakaba kandi bari baragize ikindi gitero benico mu karere ka Talmenes mu mwaka w'2014. Icyo cegeranyo kivuga kandi ko abagwanyi ba leta ya Kiislamu nabo nyene bagize ibitero bakoresheje ivyuka vyica bita mustard gas mu gitero bakoze mu karere ka Marea mu mwaka w'2015. Abayobozi b'uyo mugwi wa JIM bavuga ko ari ngombwa ko abakoresha canke bafise umugambi wo gukoresha ivyuka vyica babihanirwa. Umuvugizi mu biro by'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire n'amahanga vya Amerika Mark Turner yavuze ati JIM yemeje ivyo twari dusanzwe tuzi haciye imyaka itari mike. Ati leta ya Assad imaze gukoresha ibigwanisho byicisha ivyuka bibi ku banyagihugu biwe inshuro zitari nke. Mu ijambo ryashikirijwe n'umuvugizi w'ibiro vya Amerika bijejwe umutekano Ned Price yaraneguye yivuye inyuma uburyo leta ya Assad ibandanya kurenga ku masezerano mpuzamakungu abuza ikoreshwa ry'ibigwanisho ruhonyanganda byicisha ivyuka bibi. Yavuze ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika irabandanye gukorana n'ibihugu bicuditse mu kugerageza guhana abadakurikiza amategeko agenga ikoreshwa ry'ivyuka bibi ibicishije mu biganiro n'ibihugu bicuditse ikabicisha kandi mu kanama ka ONU kajejwe umutekano no mu ishyirahamwe riharanira iziririzwa ry'ibigwanisho byicisha ivyuka bibi rya OPCW. Itariki ya 31 z'ukwezi kwa 10 akanama ka ONU kajejwe umutekano katoye ingingo ya numero 2314 yuko amatohoza agirwa n'umugwi wa JIM abandanya kugeza mu kwezi kwa 18 kugeza mu mwaka w'2016 kugira kanama ka ONU kajejwe umutekano karonka umwanya ukwiye wo gufata ingingo yemerera umugwi wa JIM kubandanya amatohoza ikindi kiringo cy'umwaka. Ivyo ni mu ngingo yo gufasha JIM kubandanya amatohoza kuri iryo koreshwa ry'ibigwanisho byicisha ivyuka bibi muri Syria risanzwe rizwi. Umuserukizi wa Amerika muri ONU Ambassador Michel Sison yarashimishijwe n'itogwa ry'iyo tegeko y'2314 avuga ko akanama ka ONU gategerezwa kunegura kandi kagahana abakora ibitero bakoresheje ivyo bigwanisho. Ati kandi JIM n'umugwi ukomeye cyane mu kugerageza kubafasha gukora icyo gikorwa. Umuvugizi w'ibiro vya Amerika bijejwe umutekano Price avuga ati dutegerezwa kurungika ubutumwa bukomeye yuko ikoreshwa ry'ivyo bigwanisho ruhonyanganda bitemewe na gato n'amakungu.
Iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inshuti zacu muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ibiganiro by'igice cya mbere cy'uyu munsi birarangiye, ariko mugume ku maradiyo yanyu, ibindi biganiro birakomeza. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.